Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104.3. Ikaze muri aya makuru buri kumwe na Thomas Kamiringo basuhuza mwiriwe neza. Mu Burundi abaturage bafite ikibazo cy'igitoro n'ingaruka zabyo muri iyi minsi mikuru y'impera z'umwaka.
Birateye isoni rwose kuko byabaye irya mbere tubibonye, kuko ibintu by'igitoro cyahora kibura mubabonaho naho kimonogoje kiraba kirarenze.
Uyu ni umwe mu banyagihugu bahanga kishijwe no kubura kw'igitoro mu Burundi. Papa wacyuye igihe Benedigito wa 16 ararwaye, ararembye, afite imyaka 95 y'amavuko. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, mugume hafi. Amakuru yo hirya no hino tuyahere muri Ukraine. Ukraine irega Uburusiya ko bwarashe za misile ku basivile mu mujyi wa Kherson mu majyepfo y'igihugu uyu munsi kuwa gatatu. Fidel Niyongabo yaduteguriye inkuru.
Igisirikare cya Ukraine kimenyesha ko misile 33 zarashwe mu gisagara cya Kherson. Icyo gihugu cyasubiye kwigarurira inyuma y'uko inteko z'Uburusiya zihavuye mu kwezi guheze. Uburusiya burahakana ko bukora ibitero ku basivile muri Ukraine. Igisirikare cya Ukraine cyatangaje kandi ko ingwano yabaye uno munsi wa gatatu mu micungararo y'igisagara cya Bakhmut no mu bindi bice byo mu ntara ya Donbas iri mu buseruko bw'igihugu. Mu butumwa yashikirije kuri video mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yaratangaje ko inama y'abategetsi bakuru b'igisirikare yategekanije ingingo zofatwa muri kazoza ko hafi. Zelensky avuga ko bazobandanya gutegura inteko za leta muri uyu mwaka buca utangura w'ibihumbi 2023. Perezida Zelensky yongeye aratangaza ko yavuganye n'abategetsi barongoye ikigega mpuzamakungu c'amafaranga FMI ku bijyanye no gukorana n'ubwo rwego. Yamenyesheje ko bategerezwa guha karyo abanya Ukraine ko kwisununura kurushiriza mu buzima bwabo mu mwaka uza, hamwe no guha ingufu zisumbirije amabanki y'igihugu.
Abahanga bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu by'umutekano w'urujya n'uruza rw'indege ntibavuga rumwe n'abanya Ethiopia bakoze nketi ku mpanuka y'indege Boeing 737 Max ya Ethiopian Airlines yabaye mu 2019 ihitana abantu 160 bose bari bayirimo. Fidel Niyongabo araduha ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru.
Urwego rujejwe umutekano mu kirere n'uruja n'uruza rw'indege muri Amerika NTSB rwatangaje ko rutemera bimwe mu byavuye muri raporo yabo bahinga bo muri Ethiopia. Impanuka iyo ndege yatumye indege zo mu bwoko bwa Boeing 737 Max ziziririzwa gusubira kugira uruja n'uruza. Indege itwara abantu y'igihugu cya Ethiopia yo muri ubwo bwoko yagize impanuka inyuma y'uko ihagurutse ivuye ku mugwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'2019, yahitanye abantu bose 157 bari muri yo. Urwego rujejwe amatohoza yerekeye indege gwa muri Ethiopia rwashikirije uno munsi kwa gatatu icegeranyo cyari cyatebeshejwe mu kiringo kirekire. Muri icyo cegeranyo rushira amakosa ku bibazo bijanye no kugene iyo ndege yagize impanuka yari ikozwe. Vyatumye abadereva bayo badashobora kwitumbereza nk'uko bisanzwe. Yamara mu byo urwego rwo muri Amerika rujeje umutekano mu kirere n'uruja n'uruza rw'indege NTSB rwatangaje ruvuga ko rwasanze bimwe mu bibazo iyo ndege yagize byatumwe n'uko yagonze inyoni inyuma y'uko ihagurutse. Ikintu ruvuga ko abajejwe itohoza b'igihugu cya Ethiopia bihojeje rwabagirije ko bashimikiye ku ruhara ibibazo bijanye n'uburyo iyo ndege yagize isanganya yari ikozwe ku mpanuka yayo mu kwihoza uburyo abayikora ko bari bamenyerejwe neza canke n'uko bari gushobora kuzifatamwo neza mu gihe hashitse ibihe vyihutigwa.
Radio Ijwi rya Amerika noneho tujye Vatikani. Papa Benedigito wa 16 wayoboye Kiliziya Gatolika y'isi yose kuva mu kwezi kwa kane 2025 kugera mu kwa kabiri 2013 ararembye. Eugenia Mukankusi nibyo atubwira.
Umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco uyu munsi kwa gatatu yavuze ko Papa Benedigito arwaye cyane. Abwira abantu muri rusange, Papa Francisco yasabye amasengesho yihariye kuri Benedigito. Mu itangazo umuvugizi wa Vatikani Matteo Bruni yagize ati, "Nshobora kubihamya ko mu masaha make ashize ubuzima bwe bwagiye busubira inyuma biturutse ku myaka y'ubukure imaze kwigira imbere." Yakomeje agira ati, "Ubu ibintu biri mu buryo, abaganga bakomeje kumukurikirira hafi." Vatikani yavuze ko Papa Francisco yagiye kureba Benedigito Uyu mukambwe w'imyaka 95 y'amavuko yasezeye ku mirimo mu mwaka wa 2013. Mu byo yatanze nk'impamvu harimo ubuzima bwe bw'umubiri n'ubwo mu mutwe bagendaga basubira inyuma. Mu myaka 600 niwe papa wa mbere weguye. Kuva icyo gihe yakomeje kuba mu kigo cy'abihaye Imana ku butaka bwa Vatican. Mu mafoto yagiye agaragara hanze Benedigito yabonekaga nk'ufite intege nke.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no kuri internet kuri wa3@, radio yacu voa@.com, kuri Facebook na Twitter muradusanga kuri VOA radio yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari turayahera mu Burundi. Igitoro cyo mu bwoko bwa lisansi n'umuzi w'ibuye, ingaruka mbi ni nyinshi ku banyagihugu, cyane cyane muri iki gihe cy'iminsi mikuru irangiza umwaka. Ni inkuru ya radio Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi. Turayisomerwa na Thierry Vendayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda.
Haraheze hafi imyaka ibiri amasitasiyo mu gihugu nka yose asa n'ayakuranwa kuronka igitoro. Ibyo bituma abagendesha amamodokari batamenya aho bashobora kukironka igihe bagikeneye. Muri iyi minsi irangiza umwaka, abafise amamodokari anywa lisansi ari nayo ikenye cyane barahabye barashiraho umugwi wo ku rubuga rwa WhatsApp kugira ngo baze bararangirana aho bakibonye ku masitasiyo. Kuri ayo masitasiyo baba bakirangiwe ko ntibiba byoroshe kugishikira nk'uko isoko ry'Ijwi rya Amerika ryahishikiye ribitubwira. Uyu ni umunyigano w'amamodokari n'abantu basitanisha amabido kuri sitasiyo iri mu buraruko mu gisagara cha Bujumbura. Benshi bava aho bidoga ko imodokari zavyondekaye kubera kugongwa, abandi bakavanaho ishavu ko batutswe eka no kuba barenganijwe kubera bagumye babaca imbere. Ibintu biruko mu gihe abifuza kuduga mu ntara zitandukanye kugira bahimbaze Noweli n'ubunani mu miryango yabo, nabo bariko barasunikana ku bituro kugira ngo baronke imodokari zibunguruza. Hano ku isoko ya Kotebu ku bituro by'amamodokari, ingenzi zivuga ko ziriko zirahahombera byinshi. Ku Jingozi igiciro kigeze ku 14,000 mu gihe cyahora ku 75,000 kugira baronke iyo tike. Hari abavuga ko binabasaba ko bayigurira ubundi yayiguze, maze bikabasaba kongera ko 2,000 ibyo yise gucora, naho ne bakahamara amasaha menshi nk'uko uyu mukenyezi ari kumwe n'abana babiri abivuga.
Tega na shesa 12 na shendo nka itike ya sahindwi bivumvanga na shesa 12 bera bana inzara cyane ni bibi.
Uyu nawe avuga ko aduza atacasumiye umuryango kubera ico giciro kinini co kwiyunguruza.
Nubwo ngo bwapfutse umuntu banaguma nifashe kumwe anye nta n'ikintu nsoma nta n'ikintu na kimwe. Wewe amafaranga ntayahari bongeze umushahara natwe ntitabuza umuyoro usumuje ubwatsi ya Benidugire kwa nyine nawe nabiguze ugize ku bintu bidugana birihire usanga ari ikibazo.
Ubajije abagendesha izo modokari zunguruza abantu bakubwira ko nabone baronka igitoro bacumukuye, kukaba nkako isoko ry'Ijwi rya Amerika ryayaze na bamwe ribasanze ku masitasiyo. Basigura ko kugira ngo imodokari bayuzuze igitoro bisaba kutanga igiturire cy'amafaranga 20,000 kuriko akorera ku ipompo itanga igitoro. Abandi nabo bakavuga ko baheba bakagura icamagendu kuko bashobora kurara amajoro ku masitasiyo ariko bakaruhira gutaha bataro.
Ugeze ku pompo bivana n'ahari harawo usorora agatanga 10 veni wabona nk'imodoka ihagaze nko nkuba ariko araraba uburyo bwari bwose yovugana n'abari hariya akubita rivasi mugabo abamye ngaha batararonka nimba cyora nka 50 cyangwa 30 ubwo nyine hari ibyo twe dutonze atutaha uko nyene
birateye isoni rwose ngo byabaye irya mbere tubibonye kuko ibintu by'igitoro cyahora kibura mugabo naho naho kimonogoje kimonogoje kiraba kirarenze kuko urabona iminsi mikuru abantu bahoragira ingorane igitoro naho kirozo usanga ikinjo kiri kugwa 10,000, 15,000 urumva ko ari ibintu biteye isoni rwose.
Abanyongama bajaji bobo bavuga ko batakiyambya ngo baje gutonda ku masitasiyo narijya babujijwe gushika mu gisagara hagati.
Birimo ingorane inaturengeye, utwaye akabido ntibago bagatira muri reservoir kandi uri isopa mayira kugira bayikure mu ngera bayisubizemo. Umuntu asaba amagara buce n'amahoro arabinye nyine Imana zira mwishyura zose turagoroka kamagendo nyine zose turakorera kukwela aja ni wadu haji wakubi kwa nifo nizika kwa polisi kumuija ejo chenda na hara inongi na ndabura wazi kwa mbuka inga kukwela kitoro hako barawe njene mungunga nye awatukwale wacho wadu hii kitoro nande wawo inza inza kutuko iji haja po miste ukugira mbwe akasenye ni mihombe witaano ule ingereza kwa ejo haulelo mpoisi na uwe ubawa muhai kukira wigira aja rumpa ningora
Urongo ishirahamwe ryunguruza abantu Charles Nirameba avuga ko muri kino gihe bafite ingorane y'ingene batunganya akazi kabo kubera izo ngorane z'igitoro ariko arahanura abakora akazi ko kunyonga imodokari zunguruza abantu kutikika mukiza mu gukorera amakosi ingenzi
uwo wese yunguruza abantu ariko arakora yashoboye kugirirwa ibako karonu cyo gitoro ategerezwa kubahiriza amategeko amategeko y'igihugu amategeko yo mwibarabara uvuga rero ko kizira yuko hariho uwikika mukiza agasaba amafaranga y'umurengera yitwaza ibicanka ibindi ibiciro bizwi mu ntara zose birahari byo rero twosaba twebwe abasanzwe bahurikiye mu ishiramwe bacu basanzwe batwara abantu ibintu ko bavyubahiriza ariko tugakibura n'ingenzi ko nazo nyene ibyo biciro birahari mu buhinga bugezweho barabibaza kandi basanzwe banabizi nabo nyene bagerageze kwihagarara ko kugira abashobore kwishura amafaranga ajanye n'urugendo bafashe
hagataho itariki ya 30 tatuzu kwezi kw'indwi uyu mwaka umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ariko aganira n'abanyagihugu mu ntara ya Ngozi yari yabijeje ko mu kwezi kumwe gusa atakibazo cy'igitoro kizoba kikivugwa mu gihugu ubwo nyene ubushikiranganje bw'amazi meza amasoko ntanga nguvu ubutare n'agataka buca bubyirukamo kiraboneka ariko camaze umwanya urumera umara kiba kirasubiye gukena ariko kandi mbere yaho Evariste Ndayishimiye yari yasiguye mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka avuga ko igitoro gikenye kubera igihugu kiri mu bukene bw'amafaranga y'agaciro umukuru w'igihugu asigura kandi ko amadolari akoreshwa ku gitoro yongerekanye ariko hakaba n'amashirahamwe akoresha igitoro cinshi kandi atacyo yirangurira ayo nayo yobakoresha ibice 10 kw'ijana by'igitoro cinjira mu gihugu ubukene bw'igitoro bwagize ingaruka no kwiduga ry'ibiciro ku masoko nka yose yo mu gihugu abanye igihugu bakaba barindiriye ico umukuru w'igihugu asubira gushikiriza muri zino mpera z'umwaka
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV nakurikije icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA turabaranditse
Radio Ijwi rya Amerika noneho tujye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bamwe mu mpunzi z'abarundi baba mu nkambi ya Rusenda mu ntara ya Kivu y'Epfo batuye mu mahema ashaje bavuga ko iyo imvura iguye ibanyagira barasaba rero HCR ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi kubaha amahema mashya ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira
muri ibi imvura ikomeje kugwa ku bwinshi muri teritwari ya Fizi ari na inkambi ya Rusenda iherereyemo usanga zimwe mu mpunzi z'abarundi ziba mu mahema ashaje zabo zayo zikera nayo zimira kubera zicara zivigwa zimwe muri izo mpunzi usanga zagiye gushakira amacumbi mu baturanyi izindi nazo usanga zikambitse mu bihangare mu gihe izindi nazo ziza gushakira amazu yo kubamo mu nkambi ya Mulungu kuko ikirisha Sobushimike Jean Bosco aba muri village ya 10 mu nkambi ya Rusenda no mubyeyi ufite abantu 8 asobanura ko iyo imvura iguye nijoro abura bashira abana be n'ibintu byo mu nzu bitewe n'uko ba mu mahema ashaje
nkaje nkuno munsi naraye mpagaze n'abana bisa abana b'umuryango 8 kuri nka byo moya bavuze muri ijoro n'ubuhima bw'imbwa mahema bwari kuza bashye buguruka twese sijewe n'umudamu n'abantu bose duhaguruka tunatwisasira twari dufise twose twanyagiwe n'imvura twambagwa utwo twifuka byose byanyagiwe n'imvura bagushika n'isati ko turajugumira aho turifuza gufasha kugira ngo turabe ko tworonka amahema natubwira ngo tube ahantu hataza
Nyandwiza Kinanayimana Virginie bamaze imyaka 7 muri inkambi bavuga yuko kuba bakicubakirwa inzu zisakaje amahema na aseri umwaka w'2015 iryo shyirahamwe ritarongera kuba ibindi bisakazo kandi amahema asakaje inzu zabo yaratubaguritse
buri mwaka uko imvura itasuye cyangwa iri hafi yo gutasura badusiga inkore ku maso bakaduhenda batubwira ngo bakatwa bakaza bakandika inzu ku nzu ngo bagira baduhe ibisakazo ariko byukuri hari hamazu kuva inkambi itangura gushika nino saha amaheme inkambi yatanguranye kuri nyanzu usanga nubunda iri yakiriko
inzu yarambomokeye ko ku ntwaro iherutse maraje baranyandika ariko naye mana rose undi ko ndagenda ndabunda bunda nabana sinzi ngo njehe canke mvehe sinzi uko hasere turimo ngaha ari fotokopi canke nta numuntu azi ingena yo yita hasere itagira izina sinzi byari byo
kubera kuba mu mahema ashaje kandi yatobaguritse usanga zimwe mu mpunzi zo muri iyi nkambi zirimo zifite ubushobozi zigura amabati yo gusakarisha amazu izindi nazo zikajya gushakisha ibyatsi gusa kubera umutekano muke urangaho izo mpunzi zari zisanzwe zivana ibikoresho byo gusakaza amazu no kuyubaka mu misozi ya Rusenda ubu ntizikijyayo
aho twahora dukura ibisakazo nk'ubwatsi ubu ntitukijya kubera ibintu bijanye n'umutekano muke rero kubera iyo mpamvu dusaba asere n'amashyirahamwe yandi yo babifitiye ubushobozi nimba by'ukuri bagidufise kwa gatima bakaba bafise n'ubushobozi bwo kwabo dufasha badufashe kabisa aho tugeze ahantu habi bijanye n'ukuntu tubayeho imvura iratugeramiye cyane
aba barundi baba muri inkambi ya Rusenda irimo impunzi z'abarundi zirenge 26 basaba amashyirahamwe akorera muri iyi nkambi arimo waseri kubakira andi mazu mashya kuko yo mu yashaje
twasaba ko yuko nk'amashyirahamwe atwitayeho kabisa yumvira ko turi abarefuge tutagira ikepfo cya ruguru ko bo twibuka bakaduha amahema tugasakara biratugoye nk'ababyeyi babyaye barabarazengera n'uduhinja nuko biragoye kabisa amashyirahamwe atwitayeho kweri yumvira abarefuge batugarukire kabisa
tukavugishije umuvugizi wa seri mu ntara y'Ikivu kuri iki kibazo cy'izi mpunzi zicyara ziviga kubera ziri mu mahema ashaje ntibyadukundira ari ku muyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda Didier Mbiwanumbi yabwijwe ijya Amerika yuko ari amahema arenga 800 hasere yari giye gutanga kuri zimwe muri izi mpunzi ariko baziserukira banga kuyafata basaba iryo shiramwe kujya ashaka amahema yo guha impunzi zose kuko nazo ziri mu mazi ashaje Veda Singabu ijwi rya Amerika Uvira
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho naha ahumurije ndabashimiye cyane mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi rya Amerika umugoroba mwiza rero murakarama
Kichapo iki kunalia kwa kunishitumu kiluki mishuku unani hukumu kumbuka mimi sijatupa majukumu na kupenda kuliko vile unadhani na kuenzi sio mambo ya mtani tuache mchezo na vichekesho mapenzi ni moto wakuwete ya mbali ukileta mchezo unaumia ukileta nyef nyef unapasuka unataka etiwe nikima nyi wana kukube mele Pole, 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 pole.